iradiyo ijwi ya Amerika. Iradiyo ijwi ya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi bitwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri iradiyo yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'isitatu akaburungu iradiyo yacu VOA akaburungu com. Yohereza inshuti turi kumwe ni Frederic Ruhije atangije ibiganiro byo kuri isaha. Ibiganiro tubandanya tubategurira turi mu ngo zacu kubera icyiza cya corona cyadutse ku isi hose. Muki gihe igikorwa cyo kwiyamamaza amatora ategekanijwe mu Burundi ku igenekezo rya 20 ry'ukwezi kwa 5 cyatanguye, abarundi batandukanye barabandanya gushikiriza ibyiyumviro n'impanuro ku kuntu ayo matora yotunganywa.
Rero abanyapolitiki akamuntu batera n'abana Burundi barasaba yuko ubigira bitonze, hanyuma bakagira bagatukana bakabikora bafite umutima munda, hanyuma ubudotsinda agatsinda mu buryo bugororotse.
Uyo ni Maître Isidore Rostikiri, umukuru umuhari urena umuhari banza inagurwa igihugu. Imbuto kimwe n'inkuru yerekeye akarere ka Afurika y'Epfo yo gutora ashobora gusubira gutangwa. Amakuru arimo iperereza ryakozwe n'urwego RIB mu Rwanda ku birego by'impunzi zavuye mu gihugu cya Libya, kimwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikoma kabiri byaranze tariki ya 30 y'ukwezi kwa kane. Turazira kwa mu kanya kane imbere, ariko imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tutangulire ibiganiro byacu ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya wawe.
Akoze Frederic n'abaduteze amatwi. Muri Afrika, muri Sudani, wahoze ari umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Ahmed Harum yaranduye umugera wa corona nk'uko umwe mu muryango wiwe yabishikirije. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu ntibaremeza ayo makuru. Uyahoze Aisha Mambike na Omar al-Bashir yakuwe ku butegetsi. Hosan Ahmed Harum, umwe mu bahungu biwe, asaba ko se yofungirwa icamaso mu rugo iwe kugira abashe gukurikiranywa neza. Ahmed Harum hamwe n'abandi bategetsi bahoze muri leta ya Bashir bafungiwe mu ibohero rikuru ryo ku murwa mukuru Khartoum kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze, igihe abasirikare bakura Bashir ku butegetsi. Abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko igihugu cya Sudani y'ubumanuko gikwiye kwitega kw'abandura umugera wa corona biyongera mu minsi iri imbere. Abantu bashasha 28 nibo batangajwe ku munsi wa kabiri ko banduye COVID-19, ibiciye bishikana kuri 34 banduye uwo mugera. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Riek Machar ari mu bagize umugwi w'igihugu ukurikiranira hafi iby'icyo kiza, yashikirije ko abo bantu bose bashasha bandujwe n'umuntu umwe gusa. Umugwi watangaje kuri uwo gatatu ko abanyagihugu bose babwirizwa kuba bari mu ngo zabo guhera isaha imwe z'ijoro mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'icyo kiza. Abahinga b'abasirikare karuhariwe mu gufasha abafite indwara z'agahinda n'umwitwarariko bagiye gufasha no kuba hafi y'abaganga bariko baritanga mu kurwanya ikiza cya corona mu gisagara cya New York. Byashyikirijwe n'umukuru w'icyo gisagara Bill de Blasio kuri wa gatatu. Inyuma yaho abakozi babiri mu gisagara cy'amagara y'abantu biyahuriye mu ndwi iheze i New York. Yashikirijwe ko abo bakozi bitanga kugeza ku rugero rwa nyuma kandi badakwiye guca bagira ingaruka mbi ku bw'uko kwitanga. Igisirikare cya Amerika gisanzwe gifasha abasirikare bafise ibibazo by'umwitwarariko urenze hamwe n'agahinda batewe n'intambara. Uwo mutegetsi wa New York avuga ko bazofasha n'abo bakozi bazi imbere y'abandi mu gufasha muri iki kiza. Igisagara cya New York cyarasindikajwe cyane n'uwo mugera ugereranije n'ibindi bice by'isi. Gushika kuri wa gatatu, icyo gisagara cy'imiliyoni 8.6 z'abantu kimaze kuronka abantu barenga 160,000 banduye hamwe n'abarenga 12,000 bamaze gupfa. Muri Amerika kandi umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe indwara zandukira Anthony Fauci yashikirije kuri wa gatatu ko hari umuti wageragejwe basanga urahagarika umugera wa corona. Uwo muti witwa Remdesivir uragabanya iminsi umurwayi amara kugira kire. nkuko Fauci yabishikirije abamenyeshamakuru muri presidansi ya Amerika kuri wa gatatu. Ikigo cya Amerika kijejwe gutanga uburenganzira bwo gukoresha ibifungurwa n'imiti byari byitezwe ko cemeza uwo muti kuri wa gatatu nyene kugira utangure kuvura vuba abarwayi ba COVID-19. Uwo mugero umaze guhitana abantu barenga 224 ku isi, harimwo n'abashika 60,000 muri Amerika. Bombe y'umwiyahuzi yaturikijwe mu karere ka Chabar Aziyabe ni hafi y'umurwa mukuru wa Afghanistan, yahitanye abantu batatu yongera ikomeretsa 15 kuri wa gatatu, nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati wa Afghanistan. Icyo gitero cyabereye hafi ikigo cy'abasirikare b'inseruka rukambye cegukira igisirikare cya leta. Ntibiramenyekana uri nyuma y'icyo gitero kibaye abayisilamu bari mu kwezi kweranda kwa Ramazan. Kibaye kandi mu gihe icyo gihugu gihanganye n'ikiza cya corona ndetse n'utwigoro two kubahiriza amasezerano y'amahoro dusa n'utwahagaze. Muri Afghanistan kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryashikirije ku munsi wa mbere ko abasivile 533 bishwe, abandi 760 barakomereka mu mezi atatu y'uyu mwaka 2020. Umugwi wawo ni muri Afghanistan unama ushikiriza ko abagwanya ubutegetsi cyane cyane abatalibani bagirizwa kwica 55% by'abasivile.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Tuyibutse inshuti mwese ko mukomana bandanye kumviza Radio Ijwi ry'Amerika isamirangira i Washington DC mu Kirundi no mu Kirwanda. Uburundi bwitwa 20,000 ya shortwave ku metero 99.5 imbibazili, mu Rwanda ni ku FM 104.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru mu karere ka Afrika ya Gabine ni cyo tangura kuri inkuru ivuga ko kuri wa kane tangura gikorwa cyo gutanga amakarata yitora ku bantu biyandikishije mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze. Umurwi Seni ujejwe amatora uvuga ko cyari kiringo cinyongera cyo kwiyandikisha ku batari batuye ibwirizwa shingiro mu mwaka 2018 barimo impunzi zikibandanya guhunguka. Yamara n'ubu abarenga 10,000 ntibiyandikishije kuko bahungutse inyuma y'icyo gihe. Icyo gikorwa kiraba mu gihe imyiyamamazo yamaze gutangura. Ni inkuru ya Pierre Claver Nyunguru, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Kigali Rwanda.
Kuva kuri uyu wa kane gushika ku munsi wa mbere w'indwiza, igice cya kabiri cy'abiyandikishije ngo bazotore mu matora ategekanijwe muri uku kwezi kwa gatanu bahamagarirwa kuja gutora amakarata yitora mu gihugu cyose. Abo biraba hanini n'abatashoboye gutora ikarata zabo mu mwaka w'2018 igihe cy'amatora y'ibwirizwa shingiro hamwe n'abiyandikishije mu kwezi kw'12 ku mwaka uheze. Umuvugizi w'umugwi Seni utegura amatora Filipo Nzobonariba niwe yabitangaje.
Ayo makarata y'amatora bazoyatora kuva isaha imwe n'igice cyo mu gitondo gushika isaha 11 n'igice cyo muhingamo mu bibanza biyandikishirijemo. Icyo gikorwa kifashwamo n'abakozi ba Seni bazoba bari muri ibyo bibanza, kikazokurikiranirwa hafi n'abakozi ba Seni ku rwego rwa komine aribo Sesi n'abo ku rwego rw'intara Sepi. Umugwi Seni ukawumenyesheje abiyandikishije mu mahanga igihe cyo gutora ibwirizwa shingiro baba baratashe mu Burundi ko amakarata yabo mashasha bazoyatora ku biro bikuru by'umugwi Seni. Ariko rero ibiri muri iri tangazo ntivyerekeye abasirikare bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu bihugu byo hanze mu gihe cy'itora ry'ibwirizwa shingiro ubu batahutse mu Burundi, kuko ababakurira bazobamenyesha kugene ibyabo bitunganijwe.
abo bari bahawe amahirwe ya kabiri no mu gwiseni kugira ngo biyandikishe ne cyane cyane abarundi bari kubarahunguka bavuye mu mahanga abo igihe mu gwiseni wandika abashasha barenga 170,000 nka bose bahungutse bava muri Tanzania mu gihugu bageze ku 180,000 Omugwiseni uvuga ko ari amahirwe bahawe kuko mu bisanzwe abazotora arahanini abatoye ibwirizwa shingiro yamara ko kamo nikitabwiye neza nkuko byatsiguwe n'abaserukira seni mu bibanza bitandukanye byari bigenewe kwiyandikishirizamwo ico bikoze harabandi batinyutse bariyandikisha nk'uyu
cewe kubera ntari bwe yandikisha nuko rero numvumenga nawe kubera nk'ubunyenye yandikisha numva meze neza kwere kubera nyandiko nditegurira nyene kuzotora amatora nyene ya 2020
mu batashoboye kwiyandikisha harimo abanywanyi b'umugambi CDP no wurongoye Anicet niyo nkuru batahutse inyuma y'ikirengo cari chatanzwe na seni amashami yigenga cyane cyane yakorera mu gisata cy'amatora nka kosome gishinze kugenzura ingene amatora atunganywa avuga ko hari abarundi benshi bakiri mu buhungiro hame rero na benshi mu bariko barahunguka bakomiriwe muri ayo matora Justine Nkurunziza atwara kosome ubu rikorera mu buhungiro abona ko iryo kumigwa ari kimwe mu mahinyu agaragaza itegurwa nabi ry'amatora we na bagenzi we mbere ntibemera nayo matora
kuri twebwe muri kosome no mu bandi bose muri societe civile twe tubona yuko ibintu by'igikenye biriko biraba kuko ubwa mbere na mbere n'amatora ahohotera ibwirizwa shingiro abarundi biyumvikaniye ko ibwirizwa shingiro ryavuye mu masezerano ya Arusha hariho n'abandi bantu urabona besi bari hanze y'igihugu batuvuga bati icyo ntituvyemera urya mukuru w'igihugu yishyizeho ku ngufu ni umugambi umwe uri kuraja mu matora nico gituma yitwaga tuti n'ukuri naho bavuga ngo basubiremo ngo abiyandikisha urabona noneho hari nk'abariko baratahe ko barahimiriza ngo batahe ego barataha mugabo urabona naho ushaka gutora ntibazotora kuko ntibashoboye kwiyandikisha
yamara umugwiseni wemeza ko icyo gikorwa cagenze neza ndetse ko bashoboye kwiyandikisha abantu barenga gato 117,000 860,000 abo bandikiwe ahanini mu ntara ziri ku mbibe z'u Burundi za Kirimpunzi Nkangozi na Kirundo mu buraruko Rugigi mu buseruko na Makamba mu bumanuko bw'igihugu abazotora bose hamwe nkuko ibitigiri vya seni bivyerekana n'abarenga gato 5,000,000 hafi gice c'abarundi bose Ico gikorwa co gutora amakarata kigiye kuba mu gihe ukwiyamamariza ayo matora ategekanije ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu vyamaze gutangura umugwiseni wemeza ko ivyo bikorwa bibiri atana kimwe kibangamira ikindi Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tukivuga kurundi kandi muri iki gihe gikorwa cyo kwiyamamariza amatora ategekanije ku igenekerezo rya 20 kwa gatanu kibandanya abarundi batandukanye barabandanya gushikiriza ibyiyumviro byabo kukuntu inyiyamamazo hamwe n'ayo matora byogenda Maître Isidore Fikiri yahoze yarongoye urwego rw'abashikiriza amanza mu Burundi avuga ko gushika ubu atatu nenge twinshi tubibonekeza mu gikorwa cyo kwiyamamaza naho hari ibitabike bikwiye kunagurwa
kaza mu makenya igikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye kuri wa mbere itariki 20 z'ukwa kane tuje mu kwa tuzumba tubona tuzumba tukurikira tukumva ko bigenda neza byorohereza neza kuko abateguye kwiyamamaza bose ariko biyamamaza nta bintu byambaye binini ishobora kutabiyamamaza kwiyamamaza turiko tumva tubaza yuko bwanganje gutyo byibazo bijya gushika ku mpera no gupfura gushika amatora no guherura by'amatora
muribaza hari muri iki gihe hariho amashirahamwe mpuzamakungu ariko arandika avuga ko mu Burundi ayo matora abaye mu gihe hari icyozwa ry'agateka kazira muntu ayo maraporo mwebwe muyumva gute
ayo maraporo twamaze kubivuga kenshi ibyerekeye agateka kazira muntu ibyerekeye bigatomotse amatora ikaberamo twabivuze kenshi kenshi n'ubu tukibikorera ayo maraporo turabemera natwe kuko urabona mu gace kagiye gushira mu Burundi amatora ari kaba cyo gucuzirimo interahamwe interahamwe n'abandi twaje kurwanisha icyo sakirashe gisore afite formuli bagatera ubwoba abantu abandi bakabakubita abandi bakaburagiza kushinatasho ikore cy'iperereza usanga kibura buta abarundi cyose ubwoba uko hari mugambi CNDD FDD wonyine bwikaje ku gihugu umugambi rutende ukwiza ushaka
ariko ivyo muze mushika na hero sikiringa atandukanye nibivugwa n'abanyapolitike bo mu bwoko bwose bari mu Burundi bari mu gikorwa cyo kwiyamamaza muri iki gihe eka n'abandi banyapolitike bose n'indi mirwi ihanya hagati ya kazi ya muntu ivyo biva kuki mu wamusangira makuru nayo mashirahamwe mpuzamakungu asohora ayo maraporo
cyangwa mashirahamwe asohora ayo maraporo ntayo dukorana kuko ayo mashirahamwe afise inyungu zaje inyungu z'igihugu canje siwe nkunda igihugu canje nterwa impungenge n'ibiriko biraba mu gihugu ayo mashirahamwe arafise izindi nyungu akorera ntazi kandi akeneye kumenya mugabo jewe mvuga ku vyo mbona mu gihugu ayo matora uko ari karaba yogenda neza bitoza bakitoza hana bikagenda neza ntihabe umudugararo ntihabe ubwicanyi ntihabe ububeshi n'ubusuma mu matora je nibaza ko atakishoba kirimwo kinini cane kuko ikintu cari gutera ingorane cane mu Burundi mu by'ukuri kwari uko Nkurunziza ari gusubira kwitoza kuko burya muramaze kubona yuko ibintu bitera ingorane n'ubwicanyi mu bihugu mu matora cacana muri Afurika n'igihe cose umukuru w'igihugu ari ku butegetsi ariko arasubira kwitoza kuko aba yarashizeho ingabo gipolisi ugwaruka abamenyeshamakuru leta vyose bimaye gukira n'uburyo bw'amaherane n'ibikoresho vya leta ugasanga abo bariko barahiganwa no guherekeza gusa ivyo yavuyemwo uko yavuyemwo naho yazanye uwundi aturuka muganga wiwe mbona vyasa n'ibiri regiriye vyasa n'ibiregiriye keretse niko mbona yuko Nkurunziza aguma mu gitutu ariko aritoza ndayishimiye umenya ngo bagendera mu gitutu ca Nkurunziza mu myiyamamazo bakama bari kumwe aho avuga ijambo wenda avuga irindi nuko ukabona yuko umengo
mwakanya kato janya liku sinashaka kutu hulani kikiganiro muda te akamu wanyapolitike waliku walitoza mkii
akamu ya toisha amejewe wanyapolitike akamu na watera na wana Burundi mwabasawa yuko ubigira vitonze hanyuma wakabigira waga tukama wakabikora bafise umuti wa monda hanyuma uzotsinda agatsinda mu buryo bugororotse seminayo yigenga ubuntu yereka abarundi yuko hano guhora washinga ntawe naho badutera impungenge batwereke ubudasa bw'izo tuyumvirako canke tubatinyako mukuru w'igihugu areke kuguma akurikira agenda mu mapropagande ya Ndayishimiye aserukiye umukambwe CNDD Ndayishimiye yigenge yijane yigire propagande we nyene mukuru w'igihugu agume mu byo atekane hano abarundi bifuza ko botora baratora bitoze umwe agatorisha yumvira kandi yawe umusumikano yawe iterabwoba mu mabiro y'amatora
kikiri izido umukuru w'umuhari Morena murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika
nawe ndabashimiye mugire umunsi mwiza
mu Burundi kandi igipolisi cagiriza banywanyi umugambwe Senede ko muri iminsi itatu y'imyi yamamazo bamaze iminsi bagenuza bakanakubita abantu batari imigambwe batavuga rumwe Pierre Murikiye umuvugizi w'ipolisi amenyesha ko abazofatwa bazofungwa kandi bagahanwa hisunzwe amategeko afatiye ku byashikirijwe na Gaton Rwasa umukuru uyo mugambwe ko abanywanyi biwe bazivuna uwo zobatera wese ahamagarira abanyamigambwe kwirinda agasotoro bakitura inzego zibijejwe iyo barenganijwe n'inkuru ya Eloge Bonikaneza umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika
mu itangazo ry'igipolisi cy'u Burundi cyasohoye kuri uyu wa gatatu kivuga ko gishimishwa n'ingene ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu aya bashinga amateka n'abajyanama ba makomine kiko kiragenda ariko bacashize ahabona zimwe mu nyifato kivuga ko kinenga Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi niwe yazidondaguye
mu ntara ya Ngozi ahari umukuru w'umugambwe CNR haribonekeje ibikorwa binyuranye n'amategeko ushikanganje buteye ivyatsi abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambwe baciyeho batera barengana banyuruje abantu bashika kuri indwi muri bo mbere hariho mbere numwe banakubise bashaka kumwica ariko bajeje umutekano baratinda baratabara byo n'ivyo bagomba kugirira n'uwundi wewe bafashe nk'igihe cy'isaha 8 n'iminota 30 bamufatira aho bita iburengo nabo nyine bacamuzana inyuma ya kiya kibuga caberako ibikorwa byabo byo kuyamamaza bagira mutangure kumugirira nk'ivyo vyo wa mbere ipolisi kirahaba kiraheza kiratabara igihe cy'isaha 12 z'umugoroba naho abanywanyi nyene baranyuruje abandi bashika kuri batanu aho bita kwa hambari abajeje umutekano bashobora gukurikirana nabo nyene barashobora kubagarutsa hariho n'uwundi bakubise nawe nyene bagomba kumwica wewe yari n'uwo muri bo nyene nk'igihe cy'isaha 9 kuri stade bamwagiriza yuko ngo yoba yari kwarafata amafoto kindi ubushikiranganje bugaya ni mu ijambo ryashikirizwe n'urongoro umugambwe nyene aho yahamagariye mu mvugo imeze nk'ifobetse yahamagariye abanywanyi biwe kugwana n'abandi banywanyi
ayo majambo yo kugumura abanywanyi biwe rwatsagirizwa yashikirije kuwa mbere yugurura imyamamazo mu ntara ya Ngozi basanzwe bavukamwo we na president Nkurunziza uwo munsi yagize ati
narumvise ivyavugiwe ibusiga mu ndwi heze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bakototse
babikura hehe
umuma wese ni wamenye napanga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo mupangire inyana zoja muri kampanye n'akazojayo aho ndabivuze kubera iki abarabivuze bacha bashaka kubigira itegeko ejo abagombore mozabonera kurezi batangire ngo nibyo nimuje mu myamamazo yanyu banya kwa mujejwe umutekano ejo mukumva imbonera kure yitambitse imbere y'abandi babuza kujya mu bikorwa byabo bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi n'abaseneri ndabyemanga n'ibyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo n'abaseneri babi
murikiye yahumuriza ko ibintu bitazogeraho
tukaba mu bushikiranganje umutekano tubiteye ivyatsi kandi tubamenyesha yuko bitazoba ko bajije umutekano bari ngaho kugira ngo bubahirize bose abantu bishire bongere bizane kandi biyamamaze mu mahoro n'umutekano ico twebwe tubwira abarundi bose harimo nabo banywanyi biwe yabwiye ivyo hagize umuntu wese abonye yuko hari ikintu giye kumutera ingorane hari ikintu giye kumwononera ibikorwa arimo bya ivyo byo kwiyamamaza canke ibindi abonye yuko hari amategeko ariko ararengwa aca yitura ababije ejo ku inzego zibijejwe zirahari abapolisi barahari abasirikare barahari ubutungane burahari
abakozi ba leta amakosa y'abanywanyi b'umugambwe wa mbere ufite abayoboke benshi kurusha iyindi mu itavugamwe n'ubutegetsi bakomeje kuyabona no kuyiyamiriza umuntu afatiye ku byerekanwa n'igipolisi
no ku munsi w'ejo bahariho inyifata imwe yagiye ribonekeza nawe nyene twoteri vyatsi aha ni nko ku misozi ya Kiganga buko na Kinyinya aho abanywanyi b'umugambwe nyene CNL bakubise bagomba kwica abanyagihugu babiri uwitwa nyandwi erino witwa ndayisenga Terence bari bayiviriye mu mirima ku bikorwa byabo bya misi yose batari no muri ivyo byo kwiyamamaza ahandi ni ku misozi ya Mbasi na Bwitoyi muri komine ya Tangara ni mu ntara ya Ngozi aho ejo nyene igihe cy'isa 9 abanywanyi bakeya b'umugambwe CNDD-FDD n'ab'umugambwe CNL bagwanye ku buryo hariho babo mu mugambwe CNL bashaka kuri batatu n'umwe wo muri CNDD-FDD bakomeretse igipolisi cyaciye kihashika kirabanguranya kirafata n'abantu batanu harimo babiri bo muri CNL hamwe na batatu bo muri CNDD-FDD
umuvugizi w'igipolisi ariko yemeza ko n'ahandi mu duce tumwe tumwe ibikorwa by'umugambwe CNL byatswe kubura buzwa n'abantu bataramenyekana mbere mu ntara ya Bujumbura aho haba n'abakomeretswa bariko barataha ku munsi w'ejo tubetse umugwise ni abakandida batandukanye batanze ubutumwa basaba abanywanyi babo kudasotora batavuga rumwe nabo mu gihe cy'amatora n'imyamamazo imyamamazo ikiba mu gihe mu bihugu bibanyi hakomeje kuvugwa indwara ya corona mu Burundi naho mu bitaro hasigaye 10 kuri 15 bamaze kuyandura muri ico gihugu harimo umwe yahitanye ibyerekeye kutegerana no kudakorana nako mu mamitingi ntibyubahirizwa nkuko bibonekera ku mafoto akwiragizwa ku mbuga nkoranyambaga irujya Amerika ryabonye eroje uri kaneza irujya Amerika
mu Rwanda naho urwego rw'ubugenzacyaha RIBA ruvuga ko iperereza ku birego by'impunzi zavuye muri Libya zicubike mu kambi ya Gashora yagaragaje ko zabishe mu ntawa zirenganije n'inkuru ya Asumita Kabuye.
Amakuru yo mu nkambi ya Gashora yagiye hanze nyuma y'ubutumwa bwashyizwe ku rubuga rwa Twitter n'umwe mu mpunzi zaturutse muri Libya witwa Andre Gang. Uyu nta wundi mwirondoro we wari uzwi icyo gihe ubutumwa bwe yanditse agira ati impunzi zavanywe muri Libya zicumbikiwe mu nkambi ya Gashora mu Rwanda zifite ububabare bushya bukomeye nyuma y'uko umupolisi ahohoteye umuhungu w'imyaka 16 ukomoka muri Eritrea ubutumwa bwakomezaga buvuga ko tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane ahagana saa 12 n'igice z'umugoroba abana bane bato bagarutse mu nkambi bavuye aho bari bagiye hanze y'inkambi bajyanwa ku nyubako ya polisi ibafunga amasaha ne kugeza umupolisi uhayobora agarutse yasinze. Uwanditse ubutumwa akomeza avuga ko umupolisi yategetse umwe mu bana kuvanamo imyenda yanze gukuramo ikabutura y'imbere amukubita inkoni anavanamo imbunda arayimukangisha. Ishingiye ku iperereza ryakozwe na RIB, Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda isobanura ko iperereza ryerekanye ko raporo ya muganga yemeje ko naho hoterwa umwana yakorewe ku mubiri ndetse ubuhamya bw'ababibonye bugaragaza ko naho hoterwa rishingiye ku gitsina ryigeze ribaho. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda Olivier Kayumba ati impunzi zirabeshye.
Icyo twavanyemo amasomo nuko ziri impunzi zifite ko zishaka gukabya inkuru ntabwo ari no gukabya inkuru ahubwo ni ukubeshya cyane cyane yuko banabeshyira n'inzego za polisi ni ibintu tutihanganira. Message twaranayibahaye na mbere ubungubu message yindi irimo iratangwa kugira ngo ibyo bifuza niba bashaka kuba gutwarwa hanze y'igihugu
Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda ikomeza ivuga ko iperereza ryemeje ko impunzi eshanu zagize uruhare mu guhatira uyu mwana gutanga amakuru atari yo ndetse baza no kuyatanga mu binyamakuru bagamije kwihutisha gahunda yo kubimurira ahandi. Umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri agasobanura ko nubwo RIB yamaze kubona abagize uruhare mu byabaye ntawe uzakurikiranwa muri bo. Ibyabo byarangiye ku iperereza rya RIB gusa nta handi bikomereza byashize.
Byarangiye kugeza ubu amakuru dufite muri RIB nuko batari gukurikirana. Kizakurikira ni ugukomeza kubigisha kuko si ubwa mbere si n'ubwa nyuma dusanzwe tubikora. Turabaganiriza tubumvisha ibyo bagomba kubahiriza tukabemerera yuko uburenganzira bwabo nabo bugomba kubungabungwa. Niba hari umuntu uhohotewe ugomba kumufasha tugakurikirana uwamuhohoteye ariko niba ntawe nabyo ntakomeze kubibeshyabeshya.
Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize nibwo amasezerano yo kwakira impunzi 500 yashyizweho umukono ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Addis Abeba hagati ya guverinoma y'u Rwanda, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Iyi nkambi ya Gashora icumbikiye impunzi zavanywe muri Libya zageze muri icyo gihugu zishaka kujya i Burayi ariko zibura uko ziri nk'inyanja ya Mediterane zisanga zitangiye gukoreshwa icuruzwa ry'abantu no gutotezwa n'imitwe yitwara gisirikare. Nubwo u Rwanda rwemeye kubacumbikira, izi mpunzi zakomeje kugaragaza ko indoto zabo ari ukujya i Burayi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'impunzi avuga ko kugeza ubu mu nkambi ya Gashora habarirwa impunzi zisaga 180 abasaga 20 bamaze kwakirwa n'ibihugu by'i Burayi. Asumta Kabonye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuibutse nshuti wese ko muri kumwe n'abananya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika sana na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya wo kwashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki iyo munsi. Venuste Shiliman.
Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1982, Perezida Kenneth Kaunda wa Zambia yahuye na Minisitiri w'Intebe wa Afurika y'Epfo Peter Ulembota bahuriye mu nzu yari batswe mu mbaho ku buryo bwihuse mu ishyamba hafi y'umupaka wa Afurika y'Epfo na Botswana. Byari kugira ngo baganire ku bibazo bya politiki muri Namibia yitwaga icyo gihe South West Africa no muri Afurika y'Epfo. Bwari bubaye ubwa mbere Minisitiri w'Intebe wa Afurika y'Epfo ahura n'umuyobozi w'igihugu cyashyigikiraga ku mugaragaro abarwanya ubutegetsi bwa gashaka buhake nyuma y'umubonano wari wabereye Victoria Falls muri Zimbabwe ugahuza Kenneth Kaunda n'uwari Minisitiri w'Intebe BJ Vorster mu kwezi kwa munani umwaka w'1976. Abategetsi bombi baganiriye mu gihe cy'amasaha agera kuri 4 batandukana bishimye bamaze ukwemeranya ku itangazo ryari rigizwe n'interuro enye gusa. Iryo tangazo ntacyo ryavugaga ku byo baganiriye kandi byumvikanyweho ibinyamakuru byo hirya no hino muri Afurika byashyize mu majwi Kenneth Kaunda bimugayira kuba yahuye n'umuyobozi w'igihugu cyari cyarimakaje politiki ishingiye ku ivanguramoko.
Cyo ti muri sekundi radio nk'ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigabwe ngaha tubashimiye mukubira yadufashe kugeranya iganiriro twashikirije tubashimiye namwe inshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamu mubandanye umviriza ibindi biganiriro bya Radio Ijwi ya Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza.